Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington muzindukanye na Joy Diane na Hazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya, tukayahera kwegezwa hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere aha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yasabye Abanyamerika kuguma biyunze inyuma yaho sentare yo mu gisagara cya Minneapolis yegese ivyaha by'ubwicanyi kuwahoze ari umupolisi Derek Chauvin yagirizwa kwica umwirabure George Floyd. Perezida Biden yasabye kandi abakora imyiyerekano kuguma mu mihana yabo batekanye. Derek Chauvin ejo ku munsi wa kabiri yagiriwe n'ivyaha byose yagirijwe ku rupfu rw'umwirabure George Floyd haraheze hafi umwaka acirwa gufungwa imyaka 40. Abacamanza 12 barimo abazungu 6 n'abandi birabure 6 nibo bamaze amasaha hafi 6 mu mwiherero bacijya nino ivyugo rubanza kwa rumaze indwi 3 ruburanishwa muri ico gisagara ca Minneapolis. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kabiri yaragirije Uganda ubwicanyi bwabaye mu myaka 20 iheze mu rubanza yitwayemwo muri sentare y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gusaba indishi y'akababaro iharurwa mu miliyaridi z'amadolari. Sentare mpuzamakungu yaciye ugo rubanza mu 2005 ko Uganda iri ha Kongo indishi y'akababaro mu kuvogera ico gihugu mu ntambara yabaye hagati y'imyaka 1998 na 2003. Intambara yahitanye miliyoni 3 z'abanyagihugu. Abategetsi ba RDC bavuze ko bakeneye ko Uganda itanga agashumbusho kari hagati y'imiliyaridi 6 n'imiliyaridi 10 z'amadolari. Ababuranira Uganda bitekanijwe ko bashikiriza ibyireguro byabo muri iyo sentare ku munsi wa 4. Abategetsi mu makunga ejo ku munsi wa kabiri barashikirije ubutumwa bw'umubabaro inyuma y'urupfu rwa perezida wa Chad Idris Deby Itno. Yafashanya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Ubushikiranganyi bwa Leta Zunze za Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko Amerika yifatanije n'abanyagihugu ba Chad muri ibi bihe bigoye. Umuvugizi wabwo Ned Price avuga ko Amerika ariko ishigikiye guhana ahantu ubutegetsi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Chad. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa bivuga ko Chad itakaje umusirikare akomeye kandi yakoze yivuye inyuma kugira arwanire umutekano w'igihugu mu karere mu myaka hafi 30. Abandi bategetsi barimwo perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, Musa Faki Mahamat umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, perezida w'imfatakibanza wa Mali Bandao, bose bavuze ko babajwe n'urwo rupfu bakababazwa ko batakaje intwari yakora uko ishoboye kugira irwanye iterabwoba muri ako karere. Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kabiri yasabye Uburusiya ko ubunyene budatebye bureka abaganga bigenga kuja kuraba utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari mu myiyerekano yo kudafungura mu gihe amakenga ku magara yiwe arushiriza kwiyongera. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Amerika Ned Price yavuze ko Uburusiya ari bwo bubazwa ihungabana ry'amagara yiwe. Avuga ko Amerika iriko irabikurikiranira hafi kandi itazotinya gukoresha izindi ngingo ku nyungu za Amerika n'iz'agateka ka muntu mu Burusiya ku ruhande rwa Navalny. Ibi abivuze inyuma yaho Jake Sullivan, umuhanuzi w'igihugu mu by'umutekano wa Amerika, agabishirije ku ngaruka zizoba ku Burusiya igihe Navalny yofa. Abategetsi ba Espanya bavuga ko batewe ubwoba n'ubutunzi bw'isi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19 bigashobora kuzotuma ibitigiri byinshi byabimukira b'Abanyafurika bisuka ku bwinshi ku mugabane wa Buraya baciye ku muhora wa Espanye.
Alize Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguye ukabuheje kudushikiriza aya nayandi nibutse abatwumva ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu com. Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi kuri mwebwe manda ya kutwumva mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 98.3 ya radio y'inshuti ya bose. Ingingo nkurunkuru rero z'igice cya kabiri cy'ano makuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo basaba leta yabo kubugururira imipaka kugira ngo baje kurondera impapuro z'inzira zabaheranye rimwe na rimwe iki kibazo kibaviramo gupfungwa.
Baraje barasaka ibivyo bavuga ngo bariko barasaka batagira byangombwa badufashe turabantu kandi twari dukwije byangombwa ariko byarabaye XP.
Ubu ni Havyarimana Eric umwe mu Barundi bigeze gupfungwa ibuvira kwera ikibazo cy'i byangombwa byiwe byaheze. Muri Uganda naho abana bagera ku miliyoni barimo impunzi bagiye gucandarwa ingwara zitandukanye kufasha bw'igihugu cy'u Buyapani byose turabirambura mu kanyisa se mu bihagufi ya maradio yanyu. Eka makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Burundi ahishamwe ryamenyesha makuru atagira imbibe ku isi Reporters sans frontières ryashize icyo gihugu mu kibanza c'147 ku bihugu 180 byakoze ko amatohoza ku vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icyo gihugu cateye imbere ibibanza 13 kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza c'160. Reporters sans frontières itangaza ko ivyo vyavuye ahanini ku twigoro tw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye two guteza imbere ubwo bwigenge bw'itangazamakuru. Yamara urunani rwamenyesha makuru b'Abarundi niyo mbohundeze des journalistes ruvyamirira kure rugafatira kubamenyesha makuru indwi baheruka gufatirwa ingingo yo gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonguru ari Kigali mu Rwanda.
Raporo y'ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyesha makuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mwaka icyo gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza c'147 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza c'160 ku bihugu 180 byakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari igisata cya Afrika muri Reporters sans frontières yasiguriye ijwi rya Amerika aho iyo ntambwe yavuye.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Ati bwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa. Ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Nawe biruko runene rw'abamenyesha makuru IBJ iniyo Burundese des journalistes wogo sikoro bibona. Alexander niunge ko arongoje IBJ yabwijwe ya Amerika kwa ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane.
Na gahengwe na kamwe jewe mbona umuntu yovuga kuko uwovuga ngo bishimikije ko hari abamenyeshamakuru b'iwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa. Ivyo vyoheza bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo. Umuntu yofata ngo ni intambwe iteye imbere. Turavye naho twofatira ko radio Bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko kwa karakarenganya. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo bangwe ibintu byagenze neza.
Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yamara yanse kuduha Ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. Na sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze, Burundian Journalist Alliance yashikirije kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ko nawe akiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika.
Nizizanye kuko ari ibikorwa bitari bike byakozwe na leta, twovuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka w'2020, ariko nawe imeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradio yahora akorera ugataka kubundi yosubira akugurugwa, ndetse na maradio mva makungu atagise uburenganzira bwo gukorera ugataka kubundi kuvugira ko nayo nibagasiba akaye uburenganzira agakora kuko ivyo zo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu gwa kumenyesha amakuru.
Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha amakuru baserukira abandi, Arno Frogera twari gisatsa cha Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke.
La question des médias suspendus et sanctionnés a réglé
kugurura amaradio yose yugawe mu mwaka w'2015. Abamenyesha amakuru barengije na bahunze ubu bifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukoregwa abamenyesha amakuru nka Jean Bigirimana wa Iwacu haize imyaka 5 atawuze irengero giwe abatega ubwoba n'ibindi. Ibyo byose bisaba ugushaka kwa politike, kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha amakuru.
Evariste Ndayishimiye a continuer dans cette direction.
Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Uburundi burimo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butateye imbere. U Rwanda rwarasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza c'ijana na 56. Tanzania cagumye aho cahora mu kibanza c'ijana na 24. Ubuganda nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza c'ijana na 25. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafise ivyangombwa vy'inzira vyaheze, basaba leta y'Uburundi kugururira umupaka bakaja kurondera ibindi vyangombwa. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bemeje ko hari abapfungirwa iki kibazo.
Aba Barundi babarigwa mu magana barimo abamotari, abanyonzi, abubatsi ndetse n'abakora imirimo yo mu ngo, bose bahuriza hamwe yuko batewe impungenge no kwicara muri Kongo bafite ibyangombwa byatakaje igihe, kuko ari abagira umwaku bagafungwa iyo hari igikorwa cyo gusaka abagizi ba nabi muri Uvira. Habiya mbere Eric n'umwe mu Barundi bafunzwe kubera ikibazo cy'ibyangombwa.
Baraje barasaka ibivyo bavuga ngo bariko barasaka abatagira byangombwa, badufashe turi abantu kandi twari dukwije byangombwa ariko byaraba XP byaraheze. Bamaze kudufata baradufunze batangura kutwaka amahera, badusaba $100 ntayo tufise, ariko umwisho narose umufasha niba dutangiye $100 turavaye. Tumaze kuvayo ubundi mwideni ndiko ndayiriye, sindi kubona ibyo nokora na mu mutwe narushe. Icyiza nosaba leta y'u Burundi nifate ko turabene gihugu yumve kabisa ko ari leta mbyeyi nkuko ari leta mbyeyi itwugururire tugende kurondera ibindi byangombwa.
Usibye kuba hari Abarundi bafite ibyangombwa byatakaje igihe, hari n'abandi nabo ibyangombwa byabo byatakaye, ariko babura inzira yo kujya gufata impapuro z'inzira bitewe n'uko Uburundi bwafunze imipaka yabwo kubera virusi ya corona. Eric Bucumi ni umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa Uvira.
Bonyine barabizi imvura yabaye ngaha, hari abadagisivero bapfiriye gasenga kubera imvura, amafuniko, hari ab'inzu zabomokiyeko, byangombwa byaratakaye, byarahetse. Umaze akubwiye ati zana dokima ukayemo akayiraba acashita ku mupfuko, udafite ibyo ibihumbi 10 canke 5 canke ayo yishakira yagusaba utayarosa ntijya bitabura. None musubira mugirane mujya bitabuye wetu huye na jeje mila kufati mungira ngose darabi mwari mchi ngareta yu Burundi razi kutu la Barundi waje kurondera ubuzima ni bukuru wetu tahe.
Aba Barundi baganire n'Ijwi ry'Amerika barasaba leta yu Burundi guhagurukira ikibazo cyabo, kuko benshi muri bo bafungwa kubera ikibazo cy'ibyangombwa.
Mudushikire imbere mu Burundi, mubwira abategetsi b'i Burundi Abarundi b'iwanyu barateseke muri Kongo, Barundi ningene basubupfunga dutahana, twebwe ako dutesekera ino muri Kongo dutahe. Icyo dushaka mutuvugire imbere, mubabwira yuko Abarundi batesekeye muri Kongo, murondere ingene nyamba badukunda baturonderere uburyo twotaha turamerewe nabi muri Kongo.
Twebwe twagiye no tujye kurondera ubuzima ariko mugabo tumaze kuja kurondera ubuzima ino twaricaye byangombwa twa dufise twaje ko biraduherana kubure tugeza ahantu yaho nakazi twaje gukora tutakikaronka rero no kuvuga ubu kintu twose abareta yacu turi ino turicaye bene wacu bamwe bamwe barafunzi bari mu busho kandi bakaba bapfungiwe inzira bararenganwa rero nka leta nzeyireta yacu nirabe twugururire
ku Rwanda rw'ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko nta barundi bufunga kubera byangombwa byatakaje igihe kuko butegereje ko umupaka ufungurwa w'icyo gihugu abo barundi bakazajya gufata ibyangombwa mwumenya yuko ishyirahamwe rya APVOV Association des Pays aux Enfants Vulnérables Orphelins EVEV rikorera mu kibaya cya Rusizi rivuga yuko kuva Burundi bwafunga imipaka yabwo mu kwezi kwa mbere umwaka w'2021 abantu 16 bamaze kugwa mu ruzi rwa Rusizi bashaka inzira ibajyana i Burundi cyangwa ibazana muri Congo Vedaste Ngabo ku bw'aradizwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo twerekeza muri Uganda abana b'impunzi bagira ku miliyoni umwe nabo mu miryango y'abanyagihugu ibana n'izo mpunzi bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'Ubuyapani yo gushigikira impunzi kubera ingaruka z'ikiza cya COVID ya 19 inkuru irambuye na Ignatius Rayizi ari Kampala muri Uganda
Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye inkunga yagenewe impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mu mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HR nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda Dr. Munir Safridin avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaragiye ubu akaba bigiye gusubukurwa
Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts.
Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi muri abo n'ibihumbi ijana by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufasha kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi. Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi
Japan recognizes that the humanitarian situation
ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19 no kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi abategarugori impunzi muri rusange hamwe n'imiryango y'abanyagihugu bakiri izo mpunzi
members women and children in Uganda
Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaragiye akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi kongera imiti mu mavuriro y'impunzi kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanzwe zikorera ubwazo hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HR Uganda ubu nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika kandi kaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije HCR izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Minisitiri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onekwe yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga Onekwe yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka
as of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000.
Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'1,478,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo ntizasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. Mu bihe bishyize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara, kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twandanirize ku kiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Ni kiganiro tushikirizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Bamwe mu badepite b'abademokrate bo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress barimo barategura umushinga w'itegeko wo kongera umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Iki kibazo kimaze imyaka n'imyaka kitavugwaho rumwe, nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nacyo itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ku mubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Umwanya wa perezida warwo ni wo wonyine gusa rivuga, nabwo mu ijambo rimwe riti igihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aburanishijwe na Sena, perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe uzayobora urubanza. Naho ubundi itegeko nshinga riha inteko ishinga amategeko Congress ububasha bwo gushyiraho amategeko atunganya imiterere n'imikorere yarwo no gushyiraho rero umubare w'abacamanza barwo. Congress yabikoze bwa mbere mu itegeko rya mbere rigenga ubucamanza mu 1789. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington amaze kurishyiraho umukono yagennye umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuri 6. Mu myaka 80 yakurikiyeho uyu mubare wahindutse inshuro 7. Rimwe baba 5, nyuma basubira kuba 6, bazana none kuba 9, ubundi 10 byombi mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Nyuma uwo mubare nanone warongeye gusubira ku bacamanza b'urukiko rw'ikirenga 7 mbere y'uko Congress ishyiraho umubare w'9 nanone mu 1869. Niko bikimeze kugeza ubu. Kuva icyo gihe imyaka irenga 150, abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyari 9 na perezida wabo abarimo. Ubu abademokrate bafite umugambi wo kongeraho abandi 4, maze bose hamwe bakaba 13. Ariko abahanga mu by'amategeko n'amateka basanga kubigeraho bizabagora cyane. Mu byo baheraho harimo urugero rwa president Franklin Delano Roosevelt mujihumbi magana chena na mirugu tatu nakari ingui ya rabijira jeje mira munanira. Yashaka gakuza mura umubare wabacha manzaburu chiku rugu chirenga kuva kuichenda kujira kuri chumi na batano. Umushinga witeje kowe wajeze murisena utsindwa nabi cyane namajwi mirongo irindwi ya oya kuri makumyabiri yonyine ya yego. No muri iki gihe abarepublikani bararwanya cyane umushinga w'abademokrat ku buryo kubona amajwi ahagije muri Congress bizagora cyane abademokrat cyane cyane muri Sena aho amashyaka yombi anganya umubare w'abasenateri 50 kuri 50. Uretse ibyo na president w'umutwe w'abadepite umudemokrati Nancy Pelosi yatangaje ku mugaragaro ko atazashyira uyu mushinga w'itegeko mu itora ry'inteko y'abadepite yose ahubwo ko ashyigikiye komisiyo ya president Joe Biden yo kwiga ivugurura ry'urukiko rw'ikirenga. Ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa kane President Joe Biden yashyize umukono ku iteka rishyiraho komisiyo yo kwiga uko urukiko rw'ikirenga rwavugururwa no kureba niba umubare w'abacamanza barwo wakongerwa. Iyi komisiyo igizwe n'abantu 36 b'abahanga bimena mu by'amategeko kandi bakomoka mu mashyaka yombi yayihaye inshingano yo kumuha raporo mu mezi atandatu ari imbere. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urwego mu by'ukuri abanyapolitiki bahora bafiteho amakimbirane. Abacamanza barwo bashyirwaho n'umukuru w'igihugu bakemezwa na Sena. Barubamo ubuzima bwabo bwose. Kereka iyo hari uwishakiye kwegura cyangwa se iyo hagize ukurwaho na Congress binyuze muri impeachment nko kuri Perezida wa Repubulika. Usibye gusobanura itegeko nshinga no gukemura amakimbirane hagati ya za leta na guverinoma y'igihugu cyose, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite n'ububasha bwo gufata ibyemezo bitajuririrwa ku ngingo nyinshi zitandukanye ndetse zimwe na zimwe ziba zifite ingaruka za politiki, tuvuge nko mu burezi, urukundo hagati y'abantu bafite igitsina kimwe, uburenganzira bwo gukuramo inda cyangwa se gufata umwanzuro ku byemezo bimwe na bimwe bikomeye bya politiki. Nkahangaha twafata urugero mu kwezi kwa gatandatu 2018 urukiko rw'ikirenga rwaburijemo iteka ry'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ryabuzaga abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe by'amahanga byiganjemo abayisilamu kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose nibyo bituma gushyira abacamanza mu rukiko rw'ikirenga ari ikibazo gikomeye cya politiki. Aha nanone dushobora gutanga urundi rugero rw'umucamanza Merrick Garland. Mu 2016 Perezida Barack Obama yamugeneye kwinjira mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe abarepublikani nibo bategekaga Sena. Banze kumva uriya mucamanza Garland bavuga yuko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose birangira atabaye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, usibye ko hagataho ngaho Joe Biden amaze gutsinda amatora yamugize ministri w'ubutabera. Nyamara mu mwaka w'amatora w'2020 abarepublikani bo muri Sena bihutishije jugujugu dosiye y'undi mucamanza mushya Perezida Trump yashyize mu rukiko rw'ikirenga bamwemeza bwangu na bwangu ukwezi kumwe mbere y'amatora. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, hano duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, yakoze Frederic Nkundikije yarabihagarikiye, na Facil Gebehu yegeranije amajwi yacu. Twemeka izina ry'abagenzi bacu rero tubikebanuye, tubipfuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu naho mu biganiro biri imbere. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.